mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Yibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ibyo bikorwa ndanezerewe kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dutuye kubaka igihugu cyacu twege abenegihugu biciye muri kwe rwaruka.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega mu Burundi bitabiriye ingando yateguriwe muri ibi biruhuko bikuru, ibiruhuko birebire. Turabagezaho rero iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'izindi twabateguriye zirimo kwiyandikisha imbere y'amategeko ku bashakanye, hamwe n'ibiganiro bihuza Abarundi. Naho mu kanya rero turabararitse. Amakuru tuyahere muri Tanzania. Kuri wa mbere, intumwa zidasanzwe zeserukira ibiro by'umuhuza w'Abarundi zagendereye inkambi y'impunzi y'Abarundi ya Nduta ni mu gihugu cya Tanzania. Zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Impunzi zishaka gutahuka zemerewe gufashwa, naho izitabishaka zemererwa kurindirwa umutekano ku buryo bukwiye. Izo mpunzi rero zasabye no kwigizwa kure y'umupaka, izo zidashaka gutaha zasabwe kwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi zahunze. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urarusha mu gihugu cya Tanzania, Pierre Claveri, niyo nkuru.
Izo ntumwe zidasanzwe zagende ikami impunzi y'Abarundi y'Induta mu gihugu cya Tanzania zazigizwe n'abaserukira ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi ziri kumwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Harimo kandi n'ubuserukira igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afrika y'ubuseruko, ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Byari bitekanye ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya babo bari kumwe, ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku mugwa mukuru, ariko ko baje kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi. Intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'Abarundi zibayeho, kumviriza ivyiyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo, kurabira hamwe umuti vyotorerwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo Abarundi barenga 126. Ikibazo cyatwaye umwanya munini ni cerekeye impunzi zirenga 128 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azokwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'ijwi ry'Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera yarusha. Impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanga kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu c'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishuye ko icyo ari ikibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ku mutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ku kibazo kibazo cyo kwigizwa kuri iyo mupaka izo ntumwa zabaguye ko ivyo bizosabwa igihugu cha Tanzania cabakiriye ni kibazo cinzara naco ni cyasigaye nyuma kubera imfungurwa zagabanijwe izo mpunzi zabwiye ntumwa ko nka karorero ibiro indwi by'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28 bagasaba ko byokongerezwa kuko atamezi ane arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero aho inyishu baronse nuko ari kibazo cy'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha abo twavuganye muri zo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafite bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa bavuga ko icyabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira kukubabwira ko ibibazo by'u Burundi ari abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'abarundi aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacinzere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere namakungu nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo na izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo barundi ko botahuka izo mpunzi zozo zabonye ko ubwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije n'ijya mbere intumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi y'abarundi ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu zahereye mu kambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Clavier Niyonkuru kuri iyi nkuru utugezezeho tuve muri Tanzania tujye mu Burundi. Nkuko twari tubabwiye dutangira ibiganiro, urubyiruko rubarirwa muri 500 ruri mu kiruhuko ubu rukambitse ku murwa mukuru w'intara ya Gitega aho bakora ibikorwa by'iterambere. Amakomini yose agize iyo ntara yagiye yohereza abantu b'urwaruka 45 muri iyo ngando bakora ibikorwa by'iterambere bakanagezwaho gahunda zo gukunda igihugu n'izo kwiteza imbere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Ubwo gwaruka 500 gwitavye gwavuye mu makomini atandukanye biga mu mashuri yisumbuye bakora ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri mu gisagara cha Gitega. Venance Manirambo na uramatari w'intara ya Gitega aratubwira intumbero y'iyo kambi.
Ngahanye kuri kino kibuga n'ugwaruka gwaje ruva mu makomine yose atandukanye ari komine yose yarongitse ugwaruka rongana 45 n'abandi 50 bavuye muri komine ya Gitega kuvuga yuko aba bari ngahanye bose ari ugwaruka rongana 500 abo rero nabo nyene baje iyo kambi y'ibikogwa yiteguwe ku rwego rw'intara kugira ngo twifadikanye na makomine kandi ndetse duce tugiraho ugwaruka zararonka n'inyigisho zijyanye no gukunda igihugu maze inyigisho zizose zihurirana n'izo abandi bantu basoma makomine maze bace basasagaza rero izo nyigisho mu rundi gwaruka.
Venance Manirambona yatubwiye uko ivyo bikorwa bitunganijwe.
Twatanga uno munsi tariki 17 tuzoca duheza igice ca mbere tariki 28 zo ku kwezi nyene urugwaruka tuzatubana tubareke bace kuruhuka bace bagaruka tariki 14 zo kwezi ku 8 kugira ngo bace baheraheza itariki 25 zo ku 8 bace zozera. Umuntu ayo kora ibikorwa kuva mu gatondo gushika saa 6 hanyuma muri magacaca kuruhuka ndetse bagafungura ubu unye aba baje ngaha anye basanze bashikiye mu ndaro abigeme bari ku ishure yisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi ngaha Gitega abahungu nabo bari ku ishure ryisumbuye Atene abo rero ndakuvuga niho barara turabafungurira baragerageje kurondera ibifungurwa kugira ngo tubafungurire neza hanyuma rero bahejeje gufungura baruhutse gato tukatubigisha rero inyigisho zijyanye no gukunda igihugu.
Ugwaruka rwitavye iyo kambi barashima kubona barose icyo baterera mu iterambere. Sabiyumva Valence Bertrand n'umwe muri ubwo gwaruka
bino bikorwa ndanezerewe kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dufite yo kubaka igihugu cyacu twebwe abenegihugu. Bikemuri ko bigwaruka turashima ahubwo n'ababitunganije kuko
biratumwanisha kuko turabona twavuye mu makomina atandukanye bese ntwa tuzinanye ariko tuko duhura kugikorwa cy'ukubaka iyi stade mugabo turaneze no kubona dushobora gutumwa ko twibugwaruka kugira twiyumvemo koko kubaka ibi inyubako z'igihugu zizozana kamara twegwe ugwaruka tubicumigwamo turanezerwa cyane izo nyigisho zizokuhira mu kubana yadutsimbataza dukora ibikorwa ndetse iyo tuzoba dusuye mu mihana twavuye mu makomine twavuyemo gutyo tube umushinga w'ishingiro mu makomine turimo mu kwiyumvisha abandi yuko dukwiye kwiyubakira igihugu cyacu twege nyene biciye muri twe gugwaruka
buki impundu Anita yajeva muri komine ya Nyarusange yatubwiye icyo yiteze muri iyo kambi
iterambere kwanze igihugu cyacu kibaze hamwe n'intara yacu yagize iterambere mu kwiteza imbere twebwe nyine abanyeshuri mu gukoresha ingufu zacu kubera ata amafaranga tubonka twe gutera turadukoresha amaboko yacu
Ramatari Venance Imana Irambona ahamagara urwaruka rwose ruri mu buruhuko kwitabira ibyo bikorwa by'iterambere Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi igihe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza cyuko umwaka wagombaga kurangira imiryango yose isezeranye imbere y'amategeko gishobora kutazubahirizwa na bose imwe mu mpamvu zibitera ni ibura ry'amafaranga asabwa kuri imwe mu miryango urugero ni nk'imiryango yo muri komine Bubanza y'intara ya Bubanza ivuga ko amafaranga asabwa ari menshi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Bubanza Diane Ndonse afite inkuru irambuye
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo kumutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika 600,000 y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine Aha rero imiryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu
kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkone none wumva bazoba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa mu ikomine twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugaba akareka kudusaba ayo mahera atatu yakura
ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose
Umwaka urashobora guhera tayo turose kubera ubu murabona ni mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kwitasha ukaronka icyo gihumbi n'500 kiro cy'ubufu ni igihumbi n'500 nyene. Ucutaha uko nyine utanye cya kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyu bagace bafungura none wumva uzobura n'umunyu w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkunire 2,500 ku munsi nko mvuye kwitasha nca ndayahuza ni kiro cy'ubufu. Kakaba kambaye kimenagire ntumbere ntikinkundira kuboneka nkuza no munsi w'ijoro duhura n'abana byonyene nta kindi n'ukuri
bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo bari bo barondera ayo mafaranga uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka
jewe tuvyaranye byarondwe mukuri ntiturandikwa ariho n'iyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bw'iwanje n'ubusore bwiwe
Kubera iki mutarandiko?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubw'imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira. Kubwivyo atamatongo bafise
abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava hantu kure badafise udutongo bari burime kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bicayiboneka ko bukene ari bwinshi cyane bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kuyandikisha
tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi Ariko aha musitaneri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi Byongeye Musitaneri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mugahongore abakene turabazi, twazi bo bari nk'ahantu ku muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku kaburi, abo n'abakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko twafata. Ariko ariho nabandi nabatari abakene nitubona yuko bukora ibyo amategeko abandi baba ariko barakora nkuko akora mu yindi mitumba. So kuva rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu aratereje icafise utacafise nawe nyine turamumenya ko atacafise, hanyuma aho gutanga we turamufasha.
Amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imiryango amajana 266 ariyo yubatse idaciye imbere y'amategeko. Ni mu gihe umutumba wose usanzwe ugizwe n'imiryango yababa 600. Aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Hashize imyaka irenga 2 mu Burundi hadutse impagarara za politiki zaturutse ahanini ku buryo abarundi batumvikanye ku yindi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Kugeza ubu kandi abarundi ntibarabasha kumvikana kuri icyo kibazo. Abahuza ku rwego mpuzamahanga bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi babashe kwicarana bashakire umuti ibibazo byabo. Habase hari icyizere. Mukanya mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na bwana Edouard Nduwimana, umuhuza w'Abarundi, na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi. Bwana Edouard Nduwimana aratangira avuga icyizere afite ko Abarundi bashobora kuzapfundika amasezerano y'amahoro, anashima abahagurukiye gushaka umuti w'ibyo bibazo.
Ndabwira nashaka kubanza gukengurukira abarundi bose ukungene afatanye mu nda muri kino gihe, ngengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki. Ibyo rero nk'uko bivuze twabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu. Navuga rero yuko bwa mbere na mbere mbaga ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza ayo manama mukuru yatunganya biriwe kurirwa n'amategeko cyane cyane bw'inashingiro, ndetse n'ibyiza risanzwe rigenga urwego rw'umuhuza ryunganira ibyiza shingiro, kuko riravuga yuko umuhuza w'Abarundi afise inshingano mission mu kwiva mu Gifaransa yo kushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza. Ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa, hanyuma iryo bwirizwa yaratubwira yuko ryemeza ko umuhuza abantu bashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha Abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu Barundi ndetse mu gihugu no mu karere. Muri urwo rwego tugiye kuba twabikoze twisunze cyane cyane bibashimira hamwe n'ibwirizwa ritugenga. Nababwira rero yuko nk'uko nakora bivuga turaze bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye, turaze ingene bashyikirije ibyiyumviro, tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa, turabona neza yuko ko atankeka yuko amatora 2020 atoreza akagenda neza kira. Noneho nicyo twashinze nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari gushyikira ubutegetsi atari amatora. Ati kandi nta na kimwe cyotuma tubana tujya kwisaba ibiganiro hanze, kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mukapfa tubona yuko byinshi bishobora kubitorera inyishu ngaha mu Burundi. Turizera yuko atankeka na rijya tubona yuko abanyepolitike muriko muravuga burya ibice 198% by'abanyepolitike bari ngaha mu Burundi rero bopfundika ibyo bokumvikana nta nteka yuko gihe badashyizemwo kubeshanya mu gihe babifumbitse bivuye ku mutima nta nteka yuko amatora 2020 yaheza akagenda neza. Ko na bose ngira ngo icyo ni ikibazo kuko Abarundi si Abarundi gusa, amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzi yaraheka abantu kugonanwa igikuru nuko ayo matora yitwibwa na bose, akaba amatora atunganije ku mugaragaro, akaba amatora by'ukuri adabwa simbatiro demokrasi naye handi burabizi mu Burundi gusa kwamatora izagashimwa na bose
hari
kibazo n'abari ko cyakiri ntambwe ndende
narasigaye imyaka irenga ibiri kugira ngo ayo matora abe ariko muri iki gihe hariho ibindi bibazo abanyapolitiki batarumvikana ko niho rashaka kuja hamwe mwihweje Uganda mwakoresheje rwabaye mu kwezi guheze murizeye ko ibiganiro bazotuma ku minsi imbere abarundi bazokwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro abarundi bakeneye mu kanya gato cyane gose
ubwambere no kumenya uko abarundi bibazo y'ikibazo biratandukanye atari ibibazo by'icyane abarundi cyane cyane bakunda amahoro bashaka amahoro bibatandukanye ntabwo ari cyane naho nibaza yuko by'ukuri turabye ingene bitabire mu Kayanza ingene bashyize ibyumviro turi bera yuko atakibazo na kimwe yuko bazaza bakabyita kandi bagaheza hari icyo bafunze tuma dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro dutera intambwe muri demokarasi naye handi murabizi iyo habaye tariki y'abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bagashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya benegihugu benijambo hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yazaza agashyikiriza ibibazo bimwe batashoboye kumvikana ko muri kamaramaka bagaheza bakadufasha gutondesha abenegihugu.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya tugarutse kuri urwo ruganda namwe bwinyibaza ko mwagizemo uruhara mu urwo ruganda mwihweje ibyaha yagiwe mu kihweza n'ukuntu abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro abarundi bakeneye murase kizero ko mu biganiro buca bisubira gutangura abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano
byarigaragaje mu buzima bwa kido gihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise ibyo byose byaribonekeje yuko yemeje bashobora kugira aho bashitse kandi heza kuri bose je rero ndavuga ndi nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari yo kwicara utuganire abasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki kiganiro cawe wagitanguje uvuga uti ku matora y'2020 aba matora meza aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho nubu ariko baratarira wo kwibaza twokora iki kugira ngo amatora yo mu 2020 abe meza ukabishyira ku rutonde cyo ni cambe ica kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe ibindi bica byoroha naye handi kubyerekeye aho baja canke aba ibujumbura abi Arusha igihambaye ubwa mbere n'umutima wo gushaka yuko ikibazo kiriho ubanze ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa hamwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana je rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero yo gushyira abantu hamwe ngira nti ntihazobura ikintu kivamwo kuko mwicaranye mwicarana i Bujumbura mwicarana i Buruseli mwicarana i Arusha mwicarana hehe mukicarana mugatangara kuvugana mwese mwuguruye imitima ntihabura icyiza mukuramwo ku neza y'Uburundi
ariko muri iki gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya hari ikibazo c'abuja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'Uburundi ivuga ko abarundi bose k'abanyapolitiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta ku bwanyu icyo kibazo mukibona gute
ivyo bivu bwa mbere kuko nyine batari ikibazo niko ndakubwiye umuhuza umubaza mukanya yakwishuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira ku ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi no ku ibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro aho rero ugize uti byose tubikore mukubaha mukubahiriza mukwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hariho ibwirizwa nshingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritaba ryagitegekanije ritabite bitavyemerwa aho rero ucumenya ingene ibintu bitunganywa nagira ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho ubwambe haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barayitoreye inyisho aya masezerano ni yarusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'1999 gihe batanga kuganira mu mwaka w'1999 na mirongo itandatu n'umunani imihari mikuru mikuru yari ifite ibigwanisho yari mu ntambara ntiyari muri icyo biganiro mugabo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyine baragiye baraganira mugabo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cyogenderako ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirizwa nshingiro aho rero twaraba ingene umwe wese mwimuraba ibyo twokora twogera twisunga ibwirizwa nshingiro atawurengeye akarindi uwundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Justin mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri he Justin
nitaga ndashaka Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego me ni cyumvira hamwe n'akabazo gatoya nzo kwaza umuhuza
ego
cyane cyane ishaka kuhagarara ku cyo muri kumwe ravuga cyerekeye aho ibiganiro byashobora kubera bizohuza abarundi bahunze kubera ugushina cyangwa bahunze kwerumba umutekano muke mu mutima yabo mbega igihe umutekano wabo ubutaragaruka bagasaba ko ibigano bibera hanze Burundi ntibuzovyitaba amangasha ndongera nkavuga nti ku bwanje ico mbona ariko mvuga nti ibiganiro ko ibigano bibera ngaha mu Burundi hariho uje mu Gusenday urafise raporo bashikirije iyo raporo yarabaye umusanga kubyerekeye abarundi bose uko bitako abarundi baganiriye hanyuma nkavuga nti ku bwanje ibiganiro ko umuhuza Benjamin Mkapa yabitanguriye Tanzania yarusha ibiganiro nibandanize yarusha eta y'urundi ibyitabe hanyuma kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo abagombye gutembagaza ubutegetsi umengo kiragoye twebwe twifuza yuko kubera hariho imanza ziri mu butungane z'abantu bitwa ko byagihizwa abantu bitwa yuko batagirizwa ibyo bintu bashigwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro byitabwe na bene kubyitabwa mugabo bibere hanze y'igihugu hanyuma urundi bw'amahoro
murakoze Justin Kadre Jambo Muhuza Edouard Ndoyimana tangura yishure ku kibazo ca mbere mwashikije kivuga cyane cyane ivyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe ku jambo
murakoze cyane ubwa mbere ho na Gash cyane ku byumviro n'ikibazo abagize n'ubwo atagombira yuko twabaza cyane n'abarundi bene wacu bahunze nagaragaye yuko jewe nari umushikiranganyi hagati mu gihugu benshi bahunga tubona banagiye ndetse bigitangura mu duhano kubasaba yuko botahuka kuko byagaragara yuko ibyo ariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye karakokeza n'abandi banyepolitiki bamwe byatabagiye rero kandi bigatuma benshi tubasabwa dusabe yuko by'ukuri abarundi bene wacu bahunze batwumva ariko batwumva yuko botahuka bakaza gufatira na bene wabo kubaka igihugu igira kabiri nacyo muri abo muvuga bahunze ari makambi n'imahama n'ahandi sinibaza ko ari bo ibiganiro biriko muravuga byabyega cyane cyane ni abanyepolitike nibo batumye abenegihugu bene wacu bahunga abariho nibo miryango cyane cyane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze ku kwita gashi bakaza tugafashanya kuza gufasha kugira ngo ikibazo guhungura aba barundi bahunze kuko najya nababwira yuko muri abanyepolitike benshi bahunze biriko muravuga umutekano wabo bavuga yuko bidakwiye ndabose base na base wabo nababyara babo na banyina babo bose bari nta mu gihugu
ndagome president ntibantunganya mwishye ku kibazo cy'ahantu ibiganiro byobera icyo kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku makenga yashikirijwe na Justin avuga ko kwimura ibiganiro mu Burundi zoba bikiri ngorane kubera reka n'abahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo utoba ucumiwe neza mu kane gatoya cyane rwose kuri ico kibazo reka n'icyumvire cyashikirijwe na Justin
mu Burundi twavuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda nari muri kaminuza y'u Burundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango zo kwezi kwa gatanu ku itariki imwe twarahunze turi abanyeshuri batari bake bavuye kuri kaminuza bo duhunga ababyeyi bacu basigaye ngaha umubyeyi nari nsigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha umunanje asigaye ngaha umufiyanse wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi fata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatatu mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu 2005 urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo hari aho duhurira n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu Burundi ni ikibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashirahamwe avuga yuko adaharanira igicaro bya politike indongozi mukomenyesha amakuru
turabashimiye cyane abo bari bwana Edouard Nduwimana muhuza w'Abarundi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye u Burundi baganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ibiganiro byacu ntahabihuye muri jeje kuri isaha turashimiye mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma engineer John Biden na Kimenyi Innocent kuri mikoro Eugenia Mukankuzi mugire ibihe byiza.